Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'iby'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabara mukijenje tibagenzi mu rutezo muri kano kanya kaze mu biganiro yaga cyo kuno munsi Alexandre Bizwandi kuri mikro akaba na jewe ngire ndakibashikiriza duhere kino kiganiro cacu ku nkuru y'umunsi wa 23 myandagaro buri mwaka wahariwe imfashanyo kuri kiremwa muntu uwo munsi ukaba babaye akajyo ku mujyango w'ibihugu byunze ubumwe kwibuka abadasiba gusiga ubuzima muri ako kazi ko gufasha ku bwa Marina Tronel Holst aserukira uwo mujyango muri y'ubumanuko uyu mwaka wa 2019 wahariwe abakenyezi bakora muri ako kazi ho kwitanga mu kurokora ubuzima bwa kiremwa muntu ku isi yose na cane cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ariko uwo munsi ukaba warenganye atagikozwe imikambi impunzi abarundi ya Rusenda ikambi icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi 30 z'abarundi zibayeho mu buzima bubayabaye. Biciye kwishira hamwe isanzwe ritanga ubufasha muri Internews ishira hamwe ry'umwe bw'iburaya yaratanze inyabwonko 4 zo mu bwoko bwa hepe n'amatelefone nkuruzwa rutoke 2 ku mugwi ongeya yaga kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 myandagaro umwaka wa 2019 ibyo bikoresho bikaba biri mu gaciro k'ibihumbi 2,240 cy'amadolari y'abanyamerika ibyo bikoresho bikaba babigiye gukomeza umugambi w'umubano mwiza hagati y'abakongomani n'impunzi z'abarundi muri territoire ya Fizi na territoire ya Uvira. Directeur wa Ongeya umushinga ntahe Emmanuel Ntirampeba arashima iyo mfashanyo yongera asaba ayandi mashira hamwe kuzana imfashanyo y'uburyo mu ntumbero yo gukomeza umubano mwiza n'ikiyago hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani babakiriye. Kumvirize Emmanuel Ntirampeba ari kuri mikro ya genzi wacu Pacifique Munezero.
Twabyakiriye neza nk'umugwi wacu wa Ongeya kuko byaradushimishije cyane. Ni bikoresho bigizwe n'imashini 4 inyabwonko arizo bitnele ordinateur ngendano tukaba twaronse ni telefone 2 zikoreshwa n'abarongozi kugira ngo baze barorohereza ibikorwa. Twashimye ko Internews yakoze igikorwa gikomeye cyane. Byumvikana ko nabandi rero tubahamagara kugira ngo baze turacafise ibintu byinshi nta hantu dukorera turaronka hari ibindi bikoresho usanga tudafise kuko dukeneye kugira noneho ahantu dukorera traitement hameze neza tukagira na maregistrement ameze neza hamwe n'abantu bashobora kuza akavuga ati n'abantu bakorera neza. Kuri ibyo rero twasaba uburyo abajournaliste baritanga bakora atakintu na kimwe itoronka hamwe tworonka abantu badufasha kaduhudu telefone tumeze neza bakaturonsa amayinite kugira ngo dukoreshe igikorwa byo babyiza kuruta.
Ishira hamwe mpuza makungu HCR gitaho impunzi amashira hamwe bakorana hamwe n'abaserukira impunzi barakoraniye mu nama yo kurabira hamwe ubuzima bw'impunzi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2022 myandagoro umwaka wa 2019 aho havugiwe ibijanye n'umutekano indero yo gwaruka umugambi wo kwibejaho iby'ubwubatsi n'ibindi nkuko tubisanga mu nkurira mvuye ya mugenzi wacu Yvette Muneze.
Muri iyo nama igipolisi cy'igihugu cya Kongo gisanzwe gikorera mu ikambi caramenyesheje ko muri rusangi umutekano wifashe neza haba mu ikambi ndetse no hanze yayo. Kubyerekeye gukingira abana ishyirahamwe ry'Abongereza Save the Children risanzwe rikora icyo gikorwa ririko ritegura kwegurira impunzi zijejwe gukingira agateka mwana amwikambi abo bitsa abarekope ibigo abo bana bari basanzwe bakurikiranirwamo cyangwa se bakinyiramo abo bakaba bariko bararonswa inyigisho muri kino kiringo cya nyuma cy'iryo shirahamwe kandi bakanazanaronswa n'ishirahamwe ry'ibikorwa byo kwiteza imbere ajere mu ntumbero yo gushigikira uwo mugambi naho kubwishirahamwe rijejwe kwigisha ibyerekeye isuku ry'abigeme n'abakenyezi FAB izotangura kuva ku 2026 gushika kwa 2030 tukwezi k'umunani ama imiriza ku bakenyezi n'abigeme bageze myaka yo gusama kugane bashora kugira isuku mu gihe cy'imihango yabo. Uruhande rwo kwingunganya ishi ishirahamwe ADRA gari yamirije icyumviro cy'userukizi bw'ikambi cyo kugurisha ibikoresho bimwe bimwe byatanzwe n'uburovyi kugira ngo baronke ibindi bibuze kugira batangure kuroba. Ishirahamwe AIDES naryo rivuga ko ririko riritegurira umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abageze mu muzabukuru uwo ukaba usanzwe uhimbazwa buri mwaka igenekerezo rya mbere gitugutu. Iyo nama ikaba yarangiye urwego rw'igihugu rujejwe impunzi SNR ruhamagariye impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda kwitegurira neza amatora rusangi y'ikambi.
Tukiri mu makuru avugwa muri HCR ribicishije mu ishyirahamwe ryo gutumatuma nako amakuru Vodacom yaratanze amatelefone 148 kuri uyu wa mbere inekezo rya 19 myandagara 2019 ku munzi shasha ziherutse kwinjira muri site ya Mulongwe. Izo munzi zikaba zizoza ziraronka amahera yo kubaka amazu yo kubamwo biciye muri Mpesa. Abarenga amajana 560 nibo bivujije mundu iheze ishirahamwe ADES rijejwe amagara y'impunzi mu ikambi y'impunzi y'Abarundi ya Rusenda yamenyesheje ibyo biharuro ku wa kane igenekerezo rya 2022 myandagaro mwaka wa 2019 mu nama y'ubuzima bw'ikambi bwoko bune bw'indwara harimwo na malaria ifata impunzi ku kigero cya 27% nizo zatowe mwabo bantu. Nayo urugamba rwo kwikingira indwara zisanzwe zifatira ku isoko rike nka kolera cyo kimwe na Ebola rukaba ruri ku kigero gishimishije. Inkuru irambuye na Odette
nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'izo mpunzi ya ADES, abagwaye 561 nibo bakiriwe ku ivuriro rito rya Rusenda mu ndwi y'itariki 12/12/18 myandagaro uno mwaka. Muri abo bagwayi ibice 27% basanze bagwaye malaria, abangana ibice 16.5% bisanze bagwaye indwara zo guhema nabi, ibice 13% bari bagwaye indwara zo gucibwamwo, nayo ibice 2 bari bagwaye indwara zo mu bihimba by'irondoka. Ku bw'ico cegeranyo abana 47 nibo basanze bagwaye indwara zo gufungura nabi. Ico cegeranyo nyene cerekana ko atampunze n'imwe yo mwiyo kambi yitabye Imana muri iyo ndwi. ADES yamenyesheje kandi ko ikiza cyakorera cyari cyateye iyo kambi kuva ku magenekerezo ya 2013 myandagaro cyazimanganye nyuma yo gufata impunzi 6 kica 1. Muri iyo ntumbero nyene ubukarabiro bwarashyizwe mu bwinjiriro no mu busokero bw'ikambi eka na mu bibanza bihuriramo abantu benshi mu ntumbero yo kugwanya kolera n'ikiza cya Ebola.
Ishirahamwe rijejwe impunzi HCR ribicishije mu ishirahamwe Action na rijejwe indero y'ugwaruka rw'impunzi z'Abarundi mu ikambi ya Rusenda waratanguye iyandikwa ry'abanyeshuri bashasha n'abasanzwe guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 myandagaro umwaka wa 2019. Iryo yandikwa rizohera ku igenekerezo rya 3 Nyakanga 2019 rikaba riraba abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi mu mashuri mato mato n'ayisumbuye baba bashasha canke abari bahasanzwe. Ingene iryo yandikwa ririko riragenda ni inkuru irambuye ya mugenzi wacu Aimable Kavunja Paul.
Iryo yandikwa rikaba ariko rikogwa n'ishami Action ya idirisandu rikora mu bijanye n'indero y'abana rifashijwe n'uburyo bw'amafaranga n'ishyirahamwe ya ASER. Bamwe abanyeshuri twavuganye bakaba bidodombera iryo shyirahamwe ku ingingo riheruka gufata yo kwanga gusubira kwandika mu ntonde z'abazofashwa abanyeshuri barenze imyaka 24 ngo kuko ata burenganzira bagifise bwo kwiga mu mashuri yisumbuye nk'uko babisobanuriwe ngo bene abo baca bafatwa nk'abageze kwiga muri za kaminuza bakabona ko iyo ngingo yohagarikwa ngo kuko ije kubaka uburenganzira bwabo bahora nabwo kwiga bagasaba ko yofatirwa abatari bwatangura ishuri hakaba yibonekeza n'ababyeyi bajana kwandikisha abana babo bakanga kubandika kuko ibuze amazina yabo ku ntonde z'impunzi zisogwa n'ishyirahamwe ya ASER kandi bari basanzwe bari ku mpapuro ndangamuryango z'impunzi. Mu gihe kandi abo bana babo bari basanzwe biga barigwa n'iryo shyirahamwe nyene ababyeyi bakaba batabona uko abana babo bagiye kumera mu gihe ishyirahamwe ya ASER ritokora ibishoboka ngo rikemure ico kibazo. Ngo menya ko ico gikorwa cari gitegekanijwe kurangira mu minsi 12 mu ikambi yose, iyi ndwi ikaba iheze bakiri mu isiti gira 3 muri site zita
no musi kirangiriye bagiteguriwe na Hassan Shaban afatikanije na Marshal Nahazwe Emmanuel Ntirampeba yarabahagarari nayo Jean Alexandre Rizana na kibashikirije ndabifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho gutaha.